irenee ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti mwese muteze amatwi, twongere guha ikaze abariko baratwumviriza. Twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya, tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Na guhera isa 12 turabashikiriza umuziki. Ntimutangu rero utangura ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe.
Mwaramutse bakunzi b'Ijwi rya Amerika aho muri hose, amakuru avugwa hirya no hino kuri mikro muri kumwe na Hozine Munezero nije ngiye kuyabashikiriza. Umushikiranganji wa Leta ya Amerika John Kerry azofata urugendo mu gihugu cy'u Rwanda ku matariki ya 13 na 14 y'ukwezi kw'icumi, mu ntumbero yo kwifatikanya na Gina McCarthy, umurongozi w'ishyirahamwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rije ryo gukingira ibidukikije, hamwe n'abandi mu nama yo gushyitsa intumbero bihaye ku bijyanye n'amasezerano y'i Montreal. Amasezerano y'i Montreal yerekeye guhagarika ibyuka byonona akayungiro k'imishwarara y'izuba, akaba ari nayo masezerano ajyanye n'ibidukikije yagize amahirwe yo gukomera yongera ategwa ku gikumu n'abatari bake. Ayo masezerano yatumye igicu gisanzwe kirimwo imiyo mishwarara kigaruka bivuye ku ngingo zijyanye no gucungera uburyo gikoreshwa. Imishikirano igiye kubera muri iyo nama i Kigali mu Rwanda ikazoba ari akajyo ko guhindura ayo masezerano adasanzwe ku bijyanye n'ihingurwa ry'ibyuka bya hydrofluorocarbure n'uburyo bihagarikwa gukoreshwa. Ibyo byuka byahavuye bibera intambamyi ikirere n'ahataco byari bitwaye, bikaba bifise uruhara runini mu ihindagurika ry'ibihe. Isubirwamo ry'aya masezerano rikaba ryaturutse ku masezerano y'i Paris ajanye n'uburyo ikinjana turimwo cohera ibihugu byagabanije ubushuhe bisanzwe bikoresha. Inyuma y'imyaka itari mike abagwanyi ba Boko Haram barigaruriye ibibanza bimwe mu gisagara cya Maiduguri mu gihugu cya Nigeria, aho abo bagwanyi bari bacumbitse mu nyubako z'amashure. Umuyobozi w'indero ku rwego rwa leta Inua Kubo amenyesha ko hageze ko amashuri asubira kugurura. Ni mu gihe bivugwa ko muri no minsi haragahengwe intambara zategwa n'uwo mugwi zisa n'izacureshe. Mu ntumbero yo kugwanya inyigisho zitangwa ku rugezo rw'ibihugu bya Buraya, Boko Haram yaganishije cyane ibitero byayo ku mashure. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko Nigeria aricyo gihugu cya mbere gifise abana benshi bafise imyaka yo kujya mu ishure ariko batiga. ONU itanga ibiharuro by'abana bashika ku miliyoni 10,500,000 batari mu ishure. Ishyirahamwe Amnesty International rimenyesha ko abigisha bashika ku 70 bahitanywe n'indwano, abanyeshuri bashika ku 100 baturuka mu gisagara cya Maiduguri bakicwa, abandi bagakomereka kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2012 gushika mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'2013. Amashuri ashika kuri 50 yaraturiwe, ayandi ashika kuri 60 biba ngombwa ko yugara. Naho umutekano utaragaruka nka neza, abanyeshuri cyo kimwe n'abigisha bamenyesha ko banezerejwe no kubona basubiye ku mashuri. Igihuhusi Matthew kiri mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Florida cyateye impari mu bakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bamwe n'abandi babona umengo bariko baracyitwaza kugira bashobore kwikwegera ko amajwi y'abanyagihugu. Ni mu gihe Leta ya Florida isanzwe ari imwe mu mareta atanga amajwi menshi, bigatuma abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Amerika barondera cyane abanywanyi muri iyo leta. Umukandida Hillary Clinton w'abademokrate yasavye uburongoye Leta ya Florida ko yokwigiza ikiringo cyo kwandikisha abaja ku rutonde rw'abatora basanzwe barataye izawo muri kino gihe bivuye kuri icyo gihuhusi, kugira abatari bwiyandikishe baze baboneraho akaryo ko kwiyandikisha bagarutse mu nzabo. Ibyo byatumye umukandida Donald Trump w'abarepublikani avuga ko Hillary ariko arakoresha icyo gihuhusi kubijyanye kugira ashobore kuronka uburyo yegeranya amajwi muri iyo leta. Mwamenya kandi ko abakandida basanzwe batabona kumwe ikibazo kijyanye n'ihindagurika ry'ikirere, aho Hillary Clinton avuga ko iryo hindagurika riva ku buryo abantu bahingura ibyonona ikirere. Trump we akavuga ko abantu ataruhara babifisemwo, ahubwo ko ari igihugu cy'Ubushinwa cononye ikirere kugira cyonone umwimbu wa Amerika. Tubibutse ko atari ubwa mbere igihuhusi cy'imvura nyinshi kibangamira Amerika imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu. mwaka w'2012 igihuhusi citwa Sandy caguye muri leta ya New Jersey isanzwe irongowe n'umurepublikani Chris Christie gihitana abantu barenga ijana cyongera kironona ibintu biharugwa ku miliyari 50 z'amadolari hasigaye imisi ine gusa ngo amatora abe bivugwa ko kabaye akajyo kuri president Barack Obama yari karitoza ico gihe ko kuronka amajwi menshi inyuma yaha akoraniye n'uwo mu akoranye n'uwo mu guverineri kugira bakinge bongere bagarukire kubanyagihugu cyari cyasinzikaje igisirikare kigizwe n'abakurde cyaratunganije igikorwa cyo kwerekana ibigwanisho cyafashe mu ntambara yo kugwanya leta ya Kiislamu abanyagihugu bita iyo nyubakwa kwa ari nyubakwa ndangamico ivyo bigwanisho bishika ku 150 bikozwe hanini n'ibikinisho by'abana amacupa y'ivyuka n'amacupa sanswe atekera imfungurwa
Mshimi mgenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika I Washington DC unaho umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro z'ivyu rya Amerika ukutisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kurafise ingaruka mbi ku magara yabo abakenyezi bababa ibihumbi 300 kwisi barafa mu kiringo cy'ukwezi n'inusu buri mwaka nkuko ishira hamwe gitaho magara y'abantu kwisi OMS bibimenyesha mu cegeranyo cyaryo cyo murinda mukiza ibihumbi 215 mu bihugu biteye imbere cyo kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajyambere ukwisuzumisha ku bakenyezi inyuma yo kwibaruka ni kurijukirwa ukutamenya ko abakenyezi hamwe n'uburyo busabwa biri mu mvo nyamukuru nko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abisuzumisha bari munsi y'ibice 50% nk'uko vyerekanwa n'icigwa cyakozwe na kaminuza y'ubuvuzi John Hopkins yo muri ico gihugu cyo mu 2014 mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere na cane cane ibiherereye muri Afrika yo musi ya Sahara biri nyuma cyane nko muri Kenya abakenyezi bagaruka kwisuzumisha baharugwa kubice 20% muri Congo iharanira demokrasi naho ihanura ubibe n'igihugu cy'u Burundi baharugwa kubice 35% ubukene buranga ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'ivyo bihugu nibwo siguro y'ivyo bitigira ibike nk'uko ushira hamwe gito hamagara abantu ku isi OMS nibimenyesha ariko rero Igihugu cy'u Faransa cyaragerageje gukemura ico kibazo aho ni mu gihe kwisuzumisha ku bakenyezi inyuma yo kwibaruka ari itegeko ikindi nuko bisuzumisha kubuntu nkuko kaminuza John Hopkins ibandanye bimenyesha mu cigwa cyayo tumenyeshe ko ikiringo cyo kwisuzumisha kiri hagati y'umunsi umwe n'imisi 42 umukenyezi ahejeje kwibaruka nkuko bivugwa n'ishira hamwe OMS nkuko muvyumva mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira Mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'abatona bisumbuye batandukanye bo muri komine ndava mu ntara ya mwaro kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutugira icokogwa kugira ngo abavyeyi bisuzumishe ku bwinshi inyuma yo kwibaruka ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro
abamesha kyabonye ne bo bitumenyesha neza tukabyumva kumva n'ico tumagituzana
umuntu babivyigisha akagira kwiyumvira ingene yogaruka inyuma yuko kwibaruka
numva yuko mukaza kwisuzumisha yuko yoba yumva yuko afise ingorane
ine ningombwa yuko bamukurikirana hanyuma bakamenya ukuntu amagara yiba bayifashe
abaganga babitubariye toza kuko batabiduhimirije abantu ntitoza
nawe wo kwishira mwishira kayo kurabuzima bwawe
ko bukomeye hanyuma bakazobara dufasha nawe baturongoye bakaduhimiriza nka tuje ku rucanje kuko ubuzima nubwi wawe nubwi igihugu
hagati y'ababyeyi twodatufungurana ubwenge hama tukabikisha mu kiyago twajya kwa muganga kudatwipimisha
Ukutitwararika abavyeyi bahejeje kwibaruka ko mu buvuzi ni ntandaro nyamukuru yo kutisuzumisha aha ni nko kubacura mu masaha 24 bagiheza kwibaruka mu kushira hamwe gitaho amagara abantu ku isi OMS nibimenyesha uko ibintu biri byunyugwa nuko abavyeyi babakuri amavuriro ivyo bituma batorohegwa gushika ku mavuriro mu kushira hamwe y'ubufaransa gitaho ubuvuzi Urgence Afrique dikorera muri Afrika y'ubuseruko rivyerekana iruhande y'ivyo imigenzo ibuza umuvyeyi acibaruka kurenga irembo ni yindi ngorane yo kutisuzumisha mu gihugu ca Maroc kirazira ko umuvyeyi arenga irembo imisi 15 itarahera yibarutse nkuko ishure gico gihugu ry'amagara y'abantu ANSP ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka tega matwi itohoza mugenzanje Haisa Liliano inamahoro ya iriye mu ntara ya mwaro neza na neza ku bitaro byo mu kibumbu
nane ntagwaye umva noza kugira iki
ukwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuracana inyuma mu ntara ya mwaro abakenyezi baho twayaze ntibatahura kamaro kako mu gihe atamusonga bumva
pisa amagara meza kindi uva nta kintu cyo nkura muhira
Kankindi anaroza wo kumutumba saswe w'imvyaro zitatu yatuyagiye ko atigeze asubira kwa muganga kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka amatohoza twakoze atwereka ku bunebwe udukogwa twimuhira ari zindi mvo zituma batijukira kuja kwa muganga Nduwayo Godanse numwe mu bakenyezi twaganiriye atubwira ikimutuma adasubira kwa muganga
nabana nkubisisuka taha musonga ngize numva yuko mu mugongo hakomeye nikoreye ibintu ku mutwe nkumva ndakomeye nyene nkumva yuko mu maguru ndiko ndagenda tabintu bigenda biravunagura je na cyane umva ko nkomeye cyangwa umukonye nari nagerageje kwisuzuma
ugutinya kubobara ku bakenyezi bagiye kwisuzumisha n'ugwitwazo kuri bamwe umuremesha kiyago Aster Buhomeo ku mutumba rango avuga ko abakenyezi bamubwira ko bisa no gusubira kugise kukaba nkako abarongo ya mavuriro mato mato baremeza ko badasubira kubona irengero ryabo bakenyezi Siniha Yvonne icegera curongo ivuriro ritoya ryo mu kibumbu amenyesha ko bavyeyi bahora bagaruka inyuma y'iminsi 42 itegekanijwe kubavura ku buntu byongeye abaremesha kiyago bavuga ko hari abavyeyi badatahura inyigisho bahabwa bivanye nuko batarajijuka nkuko bivugwa na Jean-Claude Ngendabanka umuremesha kiyago ku musozi ruvumu
hari abantu bakuri kurabasigurira harabatavyumva bakavuga yuko basiye kuvyara irigira kabiri kandi umwana ngo ashikaye kugasubwira ngo ntacu umuntu age gikurondera nyuma yaje umwana ngo yawe yamwironke ico gituma ari bibazo birahaba
ibura ry'amahimiriza yo kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ku bakenyezi ni mvonya mukuru idonga izidona twasanze amazi umunsi yibarutse ku bitaro bikuru byo mu kibumbu yemeza ko atasango bamuhaye ryo kugaruka kwisuzumisha naho biruko muganga arongo intara y'ubuvuzi ya mwaro Nikola Nitunga we yemeza kwinyigisho zitangwa ku mavuriro yose iyo ntara ariko rero abavyeyi basubira ku mavuriro ariko batwaye abana ku ncanco inyuma y'ukwezi n'igice tumenyeshe ko kutisuzumisha gufise ingaruka mu kudatandukanya imvyaro ku miryango aha ni mu gihe basubira kurangura amabanga y'abubatse batikingiye byongeye bayarangura imbere y'ukwezi n'igice gusaba kurindigwa umuvyeyi yibarutse nk'uko bihanugwa n'abaganga Ndikuriyo Celestin n'umunya gihugu wahimwaro
birabaho bamwe birabaho nyene hariho nabo mpura numva bavuga ngo no kubakanda mugabo je nibaza ko atari ko biba bimetse nibintu mbere umenga ni karonda bya kera ntazi ni kwa kunyo bishika umuntu bikamunanira kwihangana nibaza ko ari cyo kiba kibitumye kuko nta yindi siguro nobi mbere ubiye kubiraba twebwe wacu mu kibano hariho nabantu baca umuvyeyi iyo yibarutse usanga ajya mu cumba cyiwe bijya biba bivanye nuko kuntu rero beshi batishobora kwihangana
abakenyezi bavyariri muhira bari mu mugwi ugeramiwe cane n'ingorane z'ukuta ja kwisuzumisha inyuma y'ukwibaruka nkuko bibandanya bivugwa n'abaremesha kiyago twayaze amakuru dukura mu bakenyezi bamwe nuko hariho abatinya kwitura amavuriro inyuma yo kuvyarira muhira. Kuri ivyo muganga Nicola Nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro avuga ko baba bavyarira muhira canke kwa muganga bose bakigwa ku rugero rumwe, ahubwo abatera makenga kenshi nabo bavyaye neza kwa muganga kuko bibaza ko atankuri kizibogira batashi muhira, nkuko bishikirizwa na Niyongabo Nestor arongoye igisata cyo kwakira abakenyezi baje kwibaruka ku bitaro bikuru byo mu Kibumbu.
Nga kenshi abantu bateye makenga n'ibyo bavyaye neza bacha bagenda ko akimaze sha muyantu munyivyi waratwagwa n'ibikogwa kwashusanga babona bisanzwe naha bona amaraso akava nk'amaraso make make akabona umenga n'ibisanzwe bashubona umenga ntiyo kwibaza kwa muganga mugo urumva ivyo rero n'ivyo bikeneye ko baza kwa muganga y'umuntu barabira hakikare.
Tumenyeshe ku intara ya Mwaro igeze ku bice 35% by'abakenyezi bisuzumisha inyuma yo kwibaruka ku bice 36% by'igihugu cyose.
Amareta hamagarirwa gushira ingufu mu gusuzuma abavyeyi inyuma yo kwibaruka. Ivyo vyoca mukongerereza uburyo mu gisata cirondokarijanye n'amagara meza. Uguhimiriza abakenyezi kuba ngombwa mu kushira hamwe OMS ribihanura. Tumenyeshe ko ihangiro ry'ikimpumbi ryo kuva muri uno mwaka turimwo kugeza mu 2030 ukwisuzumisha ko bakenyezi inyuma yo kwibaruka kuri mbere. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU risaba ko atamukenyezi yoba gifa ahitanywe n'impfu zishobora gukingwa. Duha kanya mugenzanje Raisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago yagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro.
Muganga Nicola Nitunga
ndabaramukije
gutumva akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ubwo nti harimo uruhara rw'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu muri no ntara.
Sinovuga yuko ifisemo uruhara mu nyigisho batanga abakenyezi baje gucandagisha ibibondo canke abakenyezi baje kwipimisha imbanyi twamaduhimiza yuko bacishamo kwigisha abakenyezi yuko boza kwipimisha mu gihe bahejeje kwibaruka. Hanyuma ndetse n'ivyo turakorana cyane n'abaremesha kiyago badufasha cyane mu mitumba kwigisha guhimiriza abene gihugu
abakenyezi. Ariko twaganiriye biraboneka yuko batazi akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka, ariko mwe mukatubwira yuko amahimiriza muyakora mbe none ukuri kuri hehe?
Usanzwe impingira cyari ndende n'umundi tubandanya kubahimiriza.
Muri no ntara ya Mwaro nta muganga n'umwe yanonosoye ivyingwara z'abakenyezi, mbega ivyo ntibiri mu ntambamye ituma abakenyezi badashobora gusuzumwa neza inyuma yo kwibaruka.
Ariho abaganga dusanzwe dufise nabo nyene ni bake, ariko barapima ku bikoresho dusanzwe dufise ngaha mu ntara, ari mu gihe boba babonye ko umukenyezi ashobora kugira ikibazo kibarengeye baheza bakamurungika mu bitaro nk'ivy'Ubujumbura canke bakamurungika n'ahandi. Hari abaganga basanzwe babinonosoye.
Izi nyigisho zo kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka biraboneka ko bisa nkaho zoba nishasha babaremesha kiyago mwatubwira ko mwikora ko bobo barafise ubumenyi buhagije kubijanye nako kamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka.
Sinavuga ko bohagije cyane ariko barafise ubumenyi kuko hariho ishyirahamwe ry'Abayapani JICA risanzwe ridufasha muri icyo gisata kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Baranse inyigisho abaganga bose bakora ngaha mu ntara ya Mwaro, hanyuma mu nama bagenda baragira baremesha kiyago bagirana n'abo baganga ubwo bumenyi bakabujana n'ubwo bumesha kiyago.
Iyi ntara ya Mwaro iracara inyuma mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kubera iki ino ntara idatera intambwe?
Kutitabira cyane kuja kwibarukira kwa muganga birabisigura bitigiri n'ivyo turacara inyuma, ariko tugiye turageranya n'imyaka iheze turona yuko turiko turatera intambwe.
Muganga Nicola Nitunga ndabashimiye
cyane.
Arakoze Raisa Liliane Inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza karirimbo gahayagize umukenyezi yareze neza ikibondo.
Kukwitaho niagire itubura
twi Nibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'Ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no kwisuzumisha ko bakenyezi inyuma yo kwibaruka. Gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Muganga izo ngorane zishobora gushikira umubyeyi inyuma yo kwibaruka n'izi
arashobora kukubwira yuko aguma abona yuko amaraso aguma va kubwinshi ko murumva yuko bishobora kumutuma akama amaraso hamikini cha kabiri bakaraba yuko afungura neza kandi n'amaberemere afisa yakwiriye kugira gaburire ikibondo ciwe canke ugasanga ararunsa amaberemere menshi bishobora kumutuma agena ibivyimba mu mabere bishobora kumusinzikaza n'indi nkuri kizashobora kuronka n'izangwara zo mu kigo ugasanga muvyage kwibona ariko yashite murugo aguma ari karajojota.
Mbaza ndakwishura.
Muganga umuntu ahejeje kwibaruka yosubira kugaruka kwisuzumisha kugira amenye ko atangora nafise hakigiye kinganike.
Umukenyezi asubira kugaruka kwisuzumisha inyuma y'imisi indwi yibarutse.
Mbaza ndakwishura.
Muganga no kubera iki yabyeyi bibarutse bamwe banyaruka kwerera abana abandi bagateba?
Imvu ziratandukanye. Mu bisanzwe umuvyeyi yahisemo konsa bijya n'ibintu bifasha cyane gose. Ubwa mbere bavuga ko arimo mu buryo bwo gutandukanya imvyaro hamikini cha kabiri ratuma umuvyeyi atatsuka kubona maraso n'ingona n'ingoga ariko ugasanga haro bishika wa muvyeyi yonse umwana akongera kamuhamata kenshi na kenshi usanga asuye kubona amaraso n'ingoga kuko nta kintu gituma inkabuzo zo mu mubiri wiwe cyazindi zikenerwa kugira ntasuye kubona amaraso ziguma ziri mu rugero ruri hejuru. Hamikini cha kabiri yasho gushika umuvyeyi n'ivyo aronsa cyane umwana wiwe ariko ugasanga aguma ari karakora dukoga tumuruhisha ugasanga wa mugongo wiwe urarushe rero nivyo bituma rero usanga asuye kubona ikibondo ciwe n'ingoga na n'ingoga.
Nakuomba furahi basi sitaki kuona ile machozi yako.
Gwaruka nimurambigwe n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya abaha insiguro z'ibibazo bibakiye. Tugeze ugace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Muganga haba hariho ibimenyetso umubyeyi abyibonye ko iyo ca yihuta kwa muganga n'ibya
ubwa mbere arashobora kumva ubushuhe bwo mu mubiri, ubwa kabiri arashobora kubona guma jojota, ubwa gatatu arashobora kubona ikivyimba atahora abona kandi kimubabaza, ca kane n'amaraso aguma seseka ku bwinshi adakama.
Mbaza ndakwishura.
Muganga umuntu yo kwisuzumisha kangahe kugira ngo amenye yuko atangora na fisi inyuma y'ukwibaruka?
Mu bisanzwe inyuma y'indwi ni nkenerwa yuko umubyeyi agenda akabonana n'umuganga bakayaga kubyerekeye amagara yiwe, byerekeye amagara y'ikibondo. Ikindi kiringo murazi ko abana bararonswa incancu hajya ku kwezi n'inusu atwaye ikibondo ciwe yabonye ikintu kimumereye nabi araza akabiyaga n'abajya baforoma bariko barakira ibibondo bikenewe bakamusuzuma.
Mbaza ndakwishura.
Nanega muganga tukubaze harya umuvyeyi ashobora gutwarira inda mu kiriri nuko inyuma y'irya minsi bavuga yuko umuvyeyi aje kwisuzumisha yavyaye abataba yaragiye?
Kenshi na kenshi ego birategwa nuko umukenyezi atampanuro yaronkejwe kuvyerekeye gutandukanya imvyaro canke kutamenya akavyirengagiza abona yuko agifise umwanya.
Nataka tuishi miera weye kwara.
Ikiganiro nikira cy'Ijwi rya Amerika. N'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nonega muganga n'iryari umugabo yosubira kugira amanga yabubatse n'umufasha niwe inyuma yo kwibaruka atangorane
inyuma y'ukwezi iyo atangorane n'imwe yagize ibihimba byirondoka vyiwe bimwe bimwe bavyasuye kumera neza ca gitereko casuye kwiyegeranya eka n'umuvyeyi yasuye gukomera ashobora kurangura ayo mabanga yabubatse.
Mbaza ndakwishura.
Muganga, umubyeyi yibarutse neza yorindira amasanga ahugira ata. Ko twabwe ngahe wacu wacu baturuka ngo tugende ubwo nyene.
Mu bisanzwe umubyeyi yibarutse neza atangoranye n'imwe afise birasabwa yuko aguma mu minwe y'abaganga inyuma y'amasaha 48 umubyeyi yasubiye kugira amagara meza yashobora gusubira gutangura gufungura umwana nawe nyene yonka neza hama baraheza bakawumuha uruhusha rwo gutaha.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyere dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo gahayagize umuvyeyi yareze neza ikibondo jambo abanywanyi bacu umunywanyi atashatse kwivuga izina yabanje kuturamutsa acabaza ati nibihere bizimba kugitsina ubifyonze hakavama amaraso n'amashira byo babiva kuki muganga Anita Munyana ishuru y'umunywanyi
Harimo ibihere bivyimba kugitsina umukenyezi wese akibonye canke umushinga ntahe nihutire kwa muganga kuko ziri muri zangwara zica mu bihimba vyirondoka kandi bishobora gusinzikaza amagara yowe wese agifise rero ubibona wese ntarinde kugifyonda ngo abanze agicokoze naze kwa muganga babanze bamenye ivyo arivyo hama baraheza bakamenya umuti bamuha n'ukuntu bamuvura kugira bikire kandi birasabwa yuko uwo baryamanye buzanana kugira bavurire ari babiri bose
Uyundi yatwandikiye ni Nduwayezu Hermes yabajije niba umugore amaze kuvyara ashobora gusama atarasubira kubona maraso yo mu butinyanka muganga Anita ishura Hermes
Ego Nduwayezu Hermes umukenyezi yibarutse arashobora gusama iyindi mbanyi atarasubira kubona amaraso yo mu butinyanka nico gituma ari byiza yuko umukenyezi wese yibarutse inyuma y'indwi asubira kwa muganga akabonana na muganga bakayaga kubyerekeye gutandukanya imvyaro kugira ibyo byose ntibishike
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyushu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukwirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno musu uvuga uti ico utarabona ucerekwa no kuramba bikubwiye iki
Uwo mwibutse ico tarabona ucerekwa no kuramba nibaza yuko uburindire nk'ikintu ubutarabona muri kubu ukabugikeneye muri kazoza kikazogufasha mu buzima bwawe
bikubwiye iki
kera ibyo twumva by'abahandi ariko ubu ari byo tubona ngahi wacu
bikubwiye iki
murabona ko indero yabigeme aho hambere ahise yari yifashe neza bivanye nko mu nyambaro canke mu myitwarire ariko ubu unye barambara impuzu batikwije rero ababyeyi babo biki gihe barashobora kuvuga ati icyo utarabona ucerekwa no kuramba kuko baboye indero ya hambere ni indero y'ubu bitandukanye
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno musi tukaba twashimikiye kubijanye no kwisuzumisha ko bakenyezi inyuma yo kwibaruka nshimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye kiganiro kira twandikire kuri burundi voa@gmail.com canke mutwakure kuri 68 319 151 canke kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije kiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 10:02 turashikiriza kiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose kwa gatandatu nk'aya